mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 10 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi.
Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 99 no kuri 95 2. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 3 no kuri radio Inshuti ya Bose. Kaze mwese.
Leta mfata kibazo cyangwa y'ubumwe ni ngombwa. Igikuru si zina. Igikuru nuko twumvikana kokogwa mwibiki. Kugira abarundi dushike ku nzira ihagari ku bwicanyi mu Burundi.
Iyo ni Leonce Ngendakumana mu mugambwe Kodebu ahari mu biganiro yarusha. Uyu nawe ni Jacques Bigirimana twari umugambwe FNL ni mu biganiro bihuza abarundi yarusha amakuru ayo nayavugwa hirya no hino ku isi arimwe nayavugwa mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu.
Muri ayo makuru yo hirya no hino ku isi nyine ingingo z'ingenzi twavuga nka Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya watangiye manda ya kabiri ku mugaragaro. Perezida mushya wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ahangayikishijwe no kubabarirana. Nayo imishyikirano y'amahoro yo muri Siriya ku nshuro ya 8 yagomba gutangira uyu munsi i Geneve nta cyizere atanga.
Aya makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi kumwe n'ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini nk'uko twababwiye twayabateguriye mugume hafi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika. Uyu munsi Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yarahiye iyindi manda Raila Odinga bari bahanganye mu matora. We aravuga ko azorahira ku mwanya wa Perezida ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabonanye na mugenzi we wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore mu gisagara cha Wagadugu. Ibiganiro vyabo ibiganiro vyibanze ni ku mutekano. Nkuko twabivuze muri Zimbabwe, mukuru w'igihugu mushasha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa abona ko inzira imwe yonyine ihari kugira igihugu gitera intambwe ni guharira. Ni mu gihe igihugu cha Zimbabwe cavuzwemwo imyaka 37 igizwemwo n'ihohotera rya kiremwa muntu, ruswa, intwaro mbi yatumye ubutunzi bw'igihugu harimwo uburimyi bwari butembere cyane byose bikagwa mu manga. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu aho yimikwa mu mabanga mashasha y'umukuru w'igihugu, Mnangagwa yavuze ati: "Nsavye nivuye inyuma yuko twese twoshira kahise inyuma." Yasiguye ko Mugabe yabaye imboneza kandi akaba umuvyeyi. Kuri uno munsi wa kabiri, Perezida Mnangagwa yatangaje ko leta yiwe itanze ikiringo cy'amezi 3 kuri buri muntu wese yifuza gusubiza amatungo yanyaze igihugu mu ntwaro iheze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imishyikirano kuri Siriya yagombaga gutangira uyu munsi i Geneve mu Busuwisi ku nshuro ya 8 kuva mu 2012. Intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye ari nawe muhuza Staffan de Mistura arizera ko noneho impande zombi zizerekana ubushake bwo kurangiza intambara. Kugeza ubu inshuro 7 zose bahuye leta ya Siriya n'abayirwanya ntacyo bagezeho. Ikibazo cyababereye ingutu nicyo kumenya niba Perezida Bashar al-Assad agomba kuva ku butegetsi cyangwa niba agomba kubugumaho. Kuri inshuro ya 8 abarwanya leta ya Siriya bagiye i Geneve ntacyo barahindura. Umukuru w'intumwa zabo Nasser Hariri yabwiye abanyamakuru ati al-Assad agomba kuvaho nta kindi, nta ruhare agomba kugira muri leta y'inzibacyuho na nyuma yayo. Intumwa za leta ya Siriya zo ntiziragera i Geneve, ahubwo bategerejwe ejo kuwa gatatu nk'uko umuvugizi wa Loni yabitangaje. Umuhuza Demistura yatangaje ko atazemera ko amananiza yabamwe na bamwe cyangwa abandi abaho, atindizera ko impande zombi noneho zigomba guhuzwa n'umugambi watanzwe n'inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi, umugambi uteganya itegeko nshinga rishya n'amatora muri Siriya. Intambara yo muri Siriya yatangiye mu 2011 imaze guhitana abantu barenga 400,000 bose.
Tugarutse ku idonido ryo muri Kenya. Inkuru yo muri Kenya kuri uno munsi wa kabiri, umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yarahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu Kindi Kiringo, ni nyuma yaho habereye kutumvikana kwavuye mu matora yabaye mu kwezi k'8, hakaba uruhagarara rwakurikijwe n'iteshwa ry'agaciro k'ayo matora. Imigwi itavuga rumwe n'ubutegetsi irarahira ko itasubira mu yandi matora yasubiwemo. Insinzi y'abantu bashika ku 860,000 bari buzuye urubuga rw'imikino rwa Kasarani i Nairobi, aho ibirori byabereye. Imbere y'uko bitangura, igipolisi cyateye ibyuka bibi mu maso mu banyagihugu insinzi bari hanze bari kugerageza kwinjira ku nguvu. Muri ako kanya nyene, igipolisi mu kandi gace k'igisagara cya Nairobi bariko baratera ibyuka bibaba mu maso abantu bashigikiye umukandida mu matora aherutse atavuga rumwe na leta ya Kenya, Raila Odinga, aho bariko baritegurira kugira imyiyerekano yo kwibuka abantu baguye mu itana mu mitwe ryabaye hagati y'abapolisi n'abanyagihugu mu bihe by'amatora.
Hagati aho, abayobozi b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda, Botswana, Zambia, Ethiopia, Somalia, Sudani y'Epfo, na Gabon, na Djibouti ndetse na Namibia bari muri ibyo birori byo kurahira kwa president Uhuru Kenyatta i Nairobi. Hagati aho, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, Papa Francisco, ari muri Myanmar, yaganiriye uyu munsi na Madame Aung San Suu Kyi, umujyanama udasanzwe akaba n'umuvugizi wa Perezida wa Repubulika. Mu ijambo yavuze bari kumwe, Papa Francisco yasabye ubumwe mu butandukane, ariko ntiyigeze akomoza ku kibazo cy'Abarohingya. Yavuze ati, inzira ikomeye yo kugera ku mahoro n'ubwiyunge ishobora kunyura mu butabera n'uburenganzira bwa muntu. Kuri we, idini rishobora kubigiramo uruhare runini. Kiliziya Gatolika ya Myanmar yagiriye inama Papa Francisco ngo yirinde gukoresha ijambo Rohingya no muri Myanmar ubwaho, bisa naho kuvuga Rohingya ari kirazira, ngo kuko abarohingya atari ubwoko bwihariye.
Radio Ijwi ry'Amerika isanira n'iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere i Arusha. Amakuru yo mu biyaga binini, nk'uko tubivuze, ku munsi ugira kabiri niho umuhuza w'Abarundi Benjamin Mukapa yugururiye cyese ibiganiro bihuza Abarundi i Arusha, vyuguruwe inyuma y'impari nyinshi zifatiye ku rutonde rw'ibizokwigwa ko cyane cyane ishigwaho rya leta y'ubumwe. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru iyarusha.
Isa 10 z'umugoroba zirenga ku gato amasaha yo muri Tanzania, kuri uyu wa kabiri niho muhuza yugururiye cyese ibiganiro bihuza Abarundi iyarusha. Impari hamwe n'ibibonano y'urutavana ko nivyo vyiriwe hagati impande zitandukanye zitavye ivyo biganiro. Izo mpari zatangwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'ivyo biganiro, zifatiye ku rutonde rw'ivyo bazomara indwi zibiri bariko bariga. Ikibazo gishaka kubacanishamwo ni ingingo ya gatandatu y'ivyo babwirizwa gushikako. Iyo nayo ivuga ko habwirizwa gushigwaho leta y'ubumwe yumvikanyweko na bose. Igikorwa c'iyo leta coba ico gushira mu ngiro ibiri mu masezerano bazoshikako. Ibiro vy'umuhuza vyateguye ko amasezerano azosinywa itariki 8 z'ukwezi kw'12 kuza. Umuhuza yaratumiye abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bazohagarikire ugutera umukono kuri ayo masezerano azoba nk'urupapuro rw'inzira kugira ngo amahoro agaruke nk'uko ivyo biro bibivuga. Ariko ico intumwa za leta zicamirira kure. Izo ntumwa zirongowe na Terence Ntayiraja, umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu, zivuga ko zitemera ubwo rutonde. Vyatumye umuhuza yakira izo ntumwa ziri kumwe n'umugambi uri ku butegetsi ukwazo. Ivyo bavuga ateganye nta wabimenye nawe biruko izo ntumwa za leta zivuga ko zidashaka ko ivyo barimo vyitwa ibiganiro negotiation mu gifaransa ahubwo ko byo kwitwa dialogue ikiyago mu kirundi ikindi byamiyeje nkuko amakuru ava muri bo abivuga nicerekeye ko vamwo amasezerano ashiraho leta y'ubumwe izo ntumwa za leta zanse kandi ko ivyo guhagarika umugambi wo gusubiramo ibyirizwa shingiro bija ku rutonde hanyuma bakanasaba ko ivyo biganiro vyotahukanwa kubera mu Burundi bongeye babwira umuhuza ko bacigwamwe ku rutonde ikibazo kijanye n'ingingo iheruka gufatwa na Sentare mpuzamakungu CPI yo gutanguza amatohoza ku vyaha vyo byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta naho hari impari hari uruhande rw'abatavuga rumwe na leta harimo Amizero y'Abarundi na Frodebu bavuga ko leta y'ubumwe ari ntabanduka ibyirizwa kujaho rero sengenda kumana ku bwa Frodebu atyo leta y'ubumwe niyo shira mu ngiro ivyo tuzoba twumvikanye ko
leta mpata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa igikuru si zina igikuru nuko twumvikana hokogwa mwibiki kugira Abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu Burundi ihagarika gutoteza abantu ihagarika gufungira abantu gusa ihagarika kwangaza abantu cyo twabivuze dushike ku nzira ituma ayo matora bwo tuyategura neza akaduhumuriza twese na karere kakumva ko gahumurijwe tugashika ku nzira aho Burundi udasubira guhari kuvoma
hari migambi ivuga kandi shigikiye nk'ivyo ubutegetsi bwa savye iyo imenyesha ko amatora yamaze kuba atamuntu atagiye muri ayo matora yoshigwa muri leta Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL
leta fata kibanza gute umunyagi uko atari yadutumye umunyagi leta fata kibanza yamaze kubica ivuze ko yaratoya bamuserukira abicije matora ivyo byatafaga kibanza n'ivyo bavuga se byo je no kwishura ko
amashami yigenga nayo nyene ari mici ibiri parseme na urikome bashigikiye ko abo banyepolitike bova ngaho batoye amasezerano ikiranga minsi hame n'inzego zo kuyashira mu ngiro kubwayo mashiramwe ivyo biganiro byo bandaniriza hanze igihugu kuko ariho abantu bisanzura urundi ruhande nabwo rushigikiye ibisabwa na leta abo ni nkuru na NPSK Burundi ruvugirwa na Hamza Vena buri kukiye kubwabo gushiraho leta y'ubumwe yova muri ivyo biganiro no kwa kurenganzira abarundi bitoreye indongozi zabo
Jesse ndumva ko aza kuva amasezerano ko robambe mu kiya Burundi nkumbure bashizeho inzego ziko zirakora mu gihugu cy'u Burundi kandi ndabangiye kubavugira ijo batantumye nibaza yuko boyaga bagashira hamwe aya makumbure hova mu cegeranyo cegeranyo rero kiratandukanye n'amasezerano
bitekanjwe ko ibiganiro nyezina no guharira amaso mu yandi bitangura kuri uyu wa gatatu bazoba bamaze kugabugwa mu migwi itandukanye irimo abaserukira impande zose hari kandi n'abahinga mpuzamakungu mu biganiro batumiwe kugira ngo baje barafasha mu migwi yose abo nabo ntibarabwe byiza n'uruhande rw'ubutegetsi Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
urakoze cyane Pierre Claver Niyonkuru Kuri wa kabiri leta y'u Burundi yashize ahabona umugambi w'ingene igisagara cya Bujumbura kizoba gisa mu mwaka w'2025 muri uwo mugambi bitegekanijwe kugira Bujumbura ikibanza cya mbere cyo mu kirarugendo mu karere k'ibiyaga binini mugenzi wacu Eloge Burikaneza aratubwira iyi nkuru mu idonido
Mwishusho nshasha igisagara cha Bujumbura kizoba congewe kuturere twa Gihanga mu buraruko mu ntara ya Bubanza ahazo amahinguriro no burimi n'ubworozi hamwe na kabizi mu ntara ya Bujumbura ahazo bagenewe ingenzi ariko twa turere nkuko byemejwe na president Nkurunziza tuzoguma dukubukira izo ntara nyene ubu mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura urimo abantu barenga 180,000 ku mwaka bitekanijwe ko biyongera hagati y'ibice 3-5% mu 2045 bazoba bangana n'imiliyoni 4,400,000 ku kilometero kwadarato hazoba hari abantu 4,461 ishusho ya Bujumbura mu myaka 2008 iri imbere leta ikeneye kwijana no gutunga abanyagisagara hubahirijwe ibintu biranga ibisagara ku rwego mpuzamakungu vyagenywe na ONU umushikiranganji w'ibidukikije Tenda yizera atubwira bimwe mu byitezwe muri Bujumbura yongeweko
kwakira abantu bangana n'imiliyoni 4,400,000 mu gisagara cyagutse cya Bujumbura nukubaronsa ijangenegwa iberekeye ibereye igisagara nuguha igisagara cha Bujumbura ishusho nziza shasha ikwega kwega ba mukerarugendo mu karere k'ibiyaga binini nuguhindura igisagara cha Bujumbura ihuriro ry'amahinguriro atandukanye mu Burundi nukukingira mu buryo burama itunga kama no kubaka igisagara kudasambuye isi n'ibidukikije
Umukuru w'igihugu yoguruye ibikorwa byo gutanguza umugambi yibukije ingendo zizosezererwa
igihe cyagereje cyo guhindura ingendo no gusezerera burundu ingeso n'ingendo mbi zerekeye ukurima no kubaka mu kajagari ukugenda nabi mu mabarabara ingeso z'ubunebwe ubugumbo no kwiyerereza guta iyarara mu bibanza bitabigenewe ugusahura mu mazu cyangwa mu mifuko n'uturi tugisuturi twose
Iruhande y'izohebwa President Nkurunziza yanagarutse ku vyiza Bujumbura nshasha izohaba yibamwo
gukurunga uburaro bubereye gushikira amazi meza hamwe n'isuku gusabikanya amatungo no kugira uburenganzira bumwe imbere y'amategeko ugukingira kuziganya ugusubiriza no guteza imbere ibidukikije bisigaye ko no mugambi rero utanguye ngako ni gisagara ca Bujumbura n'imicungaro yabo ya bubanza na Bujumbura yuko zobanda ino bindi bihugu n'ibindi bisagara bizica Burundi kugira ngo bizica Burundi kize gise neza myakibe
muko birindira mukuru w'igihugu asaba abagwiza atunga n'abanyane guhindura ingendo
Bujumbura n'umugwa mukuru ukongera ukaba n'umutima w'igihugu nabo murabizi amahoro ahera mu mutima iyo umutima ugwaye n'abantu n'umutwe yashize bituma rero yadukize igihugu umutima w'igihugu uteza gukira ni muri iyo ntumbero twashaka gusaba abanyagisagara cyane cyane imvukira ba kino gisagara ibi bikurikira guhindura ingendo mu bijyanye no gukora gutunganya akazi mu bindi bisagara bakora ijoro n'umurango turetse ko bitumvikana ingene umuntu abura ahasumira mu masaha y'ijoro birababaje kubona hariho amaduka yugara ku murango kwiyukira ingendo yo gukorera hamwe ja hamwe mwubake imigambi iremereye izina ryanyu niriherere gusa kwitwa muratunze wenyine ekada mukora imigambi iremereye amahoteli n'ibibanza by'amanama no kwinezereza bishobora kwakira ingenzi nyinshi banashaka ni n'amakunzi makungu aho kubaka amahoteli angana rimwe na rimwe n'uburaro bw'umuryango
Ndaize nawe asanga indoto atanke kizoshitswa
indoto bega utarose udashaka kugira imbono ni urote ikintu uranagira n'inguvu zo kugirondera kugishikira kandi urumva kuvanga aha gushika mu 2045 hariho intambwe kandi iyo ntambwe izogenda uko abarundi bazaba bishoboye kandi uko niterambere n'abagwiza tunga bazaba ariko barafata umurindi
gushika ubu amafaranga azokoreshwa mu kubaka ishusho nshasha ya Bujumbura ntazwi kuko hazokorwa imigambi itandukanye ariko Kiyo wo muri Singapore Corporation Enterprise yemeza ko umugambo uzoja mu ngiro hagiye mushaka abivuga afatiye igihugu cyo cya Singapore cyavuye ku rutonde rw'ibihugu bikenya cyane ikaja mu bitunze mu kiringo cy'imyaka 40 gusa Roger Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye kubirebana n'impunzi z'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi icyemezo gikuraho ubuhunzi kizatangira gukurikizwa ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka kireba abahunze hagati y'igihumbi 959 n'igihumbi 998 umunyamakuru w'ijwi rya Amerika I Kigali Eric Bagirubusa yavuganye kuri iki cyemezo na Jean-Claude Rwahama ushinzwe ibibazo by'impunzi muri Ministeri y'u Rwanda yita ku mpunzi Rwahama aratangira asobanura icyo iki cyemezo kivuze
bivuze ko uburenganzira icyo cyiciro cy'impunzi z'abanyarwanda zari zifite uburenganzira bwo kurengerwa n'ishami ry'umuryango yita ku mpunzi HCR ndetse n'ibihugu bicumbikiza impunzi buzaba butakiriho uburenganzira bwo kurengerwa uburenganzira bwo gufashwa nk'uko byari bisanzwe muri iyo myaka yose bari bafite iyo sitati y'ubuhunzi bizaba birangiye guhera ku iyo tariki ya 31 ukuboza 2017
kubera iki mwumva kugira
twumva ko cyavaho kuko impamvu zateye ubuhunzi mu by'ukuri zitakiriho ni icyemezo cyafashwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR nyuma yo gukora isesengura ryimbitse ryari rigamije kureba ko ibyatumye impunzi z'abanyarwanda zihunga aribyo umutekano muke wagiye uranga iki gihugu cyacu mu myaka ya kera bitakiriho. Umutekano baraje barareba basanga umutekano usesuye, basanga nta mpamvu mu by'ukuri yatuma abanyarwanda bakomeza kuba impunzi, bakomeza kugira iyo sitati y'ubuhunzi. Icyo gihe rero izo mpunzi z'abanyarwanda zari zashyiriweho amahitamo mu by'ukuri atatu. Icya mbere ni ugutaha ku bushake. Abanyarwanda benshi baratashye, navuga ko kuva 94 kugeza ubu ngubu tumaze gucyura cyangwa kwakira abanyarwanda bahunguka basaga miliyoni 3.5. Urumva ko ari umubare munini cyane ku buryo abasigaye navuga ko ari bake cyane, ari nayo mpamvu icyo cyemezo cyafashwe. Kuko nyuma yo gusesengura, yo kuza kwirebera uko umutekano mu Rwanda wifashe, uko abanyarwanda babayeho bari mu gihugu, iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryafashe icyo cyemezo kandi kigomba gushyirwa mu bikorwa.
Mwarimu mvuze ngo abasigaye bakitwa impunzi z'abanyarwanda kuva hagati y'1959 ni bake. Ubwahubwo ni bangahe? Se barabarirwa mu bihugu bingahe? Ubu habaye hari n'igihugu gicumbikiye abanyarwanda benshi nk'impunzi mwa kitugu.
Nari mvuze ngo ni bake ugereranyije n'abatahutse. Mu by'ukuri umubare w'impunzi z'abanyarwanda zikiri mu mahanga, zikiri mu bihugu bitandukanye, ntabwo twebwe mu by'ukuri tuba tuzi, tuhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, kuko ariryo rikorana mu buryo bwa hafi n'ibyo bihugu bicumbikiye impunzi. Iki cyemezo gitangira kuganirwaho mu mwaka w'2010, iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryavuga ko impunzi z'abanyarwanda zigera ku 70,000, ariko navuga ko kuva muri 2010 kugeza ubu ngubu tumaze kwakira abasaga 50,000. Ni ukuvuga ngo tugendeye kuri uwo mubare bari baradutangarije icyo gihe, impunzi z'abanyarwanda zikiri hanze twumva twe zitarenze 20,000. Ariko mu myaka nk'2-3 ishize hari igihugu cyavuze ko ngo gifite impunzi z'abanyarwanda zisaga 200,000, uretse ko mu nama zagiye ziduhuza n'icyo gihugu, ubwo ndavuga igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twagiye tubabaza tuti se abo bantu mutubwire umubare, mutubwire abo bantu bari hehe, mu by'ukuri nabo bakatubwira ati ntabwo turakora ibarura ryabo. Urumva rero umubare mu by'ukuri
tugiye kubikoranire hagati y'u Rwanda ndetse n'ibihugu wavuga ko bicumbikiye abo banyarwanda. Ibyo bihugu byo birabyumva bite, birumva iyo gahunda bite?
Ibyo bihugu navuga ko mu by'ukuri byumva iyo gahunda. Mu biganiro twakomeje kugirana, mu nama twagiye tugirana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ndetse n'ibyo bihugu, habaye inama zitandukanye, bimwe muri ibyo bihugu byagaragaza ko bitaritegura gushyira mu bikorwa icyo cyemezo, ariko bigenda bishyiramo mu by'ukuri ubushake. Ku buryo mu mwaka ushize wa 2016 habaye inama, navuga ko ariyo yafashe uwo mwanzuro wo gushyira mu bikorwa iki cyemezo, guhera ku itariki ya 31 Ukuboza 2017. Ibyo bihugu bya Afurika byose byari biri muri iyo nama kandi byarabyiyemeje. Tukaba rero twizera ko mu by'ukuri icyo byiyemeje kizashyirwa mu bikorwa. Murakoze.
Natwe turabashimiye ku kiganiro tugiranye.
Murakoze cyane.
Uyu rero yari Jean-Claude Rwahama waganiraga n'umunyamakuru wacu Kigali Eric Bagirubusa ku kibazo cy'impunzi zizabura ubuhunzi guhera ku itariki ya 31 y'ukwa 12 impunzi z'abanyarwanda bahunze kuva mu 1959 kugera mu 1998. Mu Rwanda kandi abanyamakuru ntibavuga rumwe na leta ku cyaha cyo gusebanya giteganijwe mu mushinga w'amategeko ahana avuguruye. Abanyamakuru basanga gikwiye guhanwa n'amategeko mbonezamubano, umushinga w'itegeko ubu uri mu nteko ishinga amategeko wo uteganya ko uteganya igihano cy'igifungo kuri kiriya cyaha rero cyo gusebanya. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Ubwo hasuzumwaga ingingo yo gusebanya igaragara mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, abagize komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera Evode Uwizeyimana ari na usobanura iby'iki gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, bashimangiye ko icyaha cyo gusebanya gikwiye guhanwa n'amategeko mpanabyaha mu Rwanda aho kuba amategeko mbonezamubano nk'uko hari ababyifuza gutyo. Uyu ni Depite Alfred Rwasa.
Tunavuga ko bwanjye umwizere yanjye ko umunyamakuru w'umunyarwanda yakagombye guhamagara ko defamation ihanwa kubera amateka yabaye muri iyi sekte, mu rwego rwo kugira ngo nayo igarure reputation ubwayo yatakaje. nuko ikora mu buryo revolutionnaire kuko ntawavuye kagiza kwitangaza makuru yagize uhare mu gusenga igihugu
nubwo iyi ngingo yashyigikiwe n'abatari bake mu bagize komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda abanyamakuru bwabo basanga gusebanya bigiye mu bihano bifungirwa hari abanyamakuru benshi bakora uyu mwuga n'ubwoba bwinshi uyu ni bwana Muganwa Gonza uhagarariye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda
twumva yuko amakosa akorewe mu itangazamakuru nk'aya ngaya ntakabaye ahanwa mu rwego rwa gufunga umuntu abo yakabaye ahanwa mu mategeko mboneza mu bantu mpamverega ikibazo cyo gusebanya tukivugo cyane nuko mu kazi kacu bishobora kuba n'igimenyeso bitaraboneka ngo umuntu bamahamize icyaha ariko ashobora kuba afunze ni ukuvuga bihita bitera ubwoba itangazamakuru hari ibigo byinshi bijyana gutyo ariko hari n'ibigo byinshi ahubwo hari na kampanye y'uko byava mu mategeko ahana komisiyo nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'u Rwanda ruhagarariwemo yanafashe umwanzuro isaba y'uko byava mu bihano bifungirwa
uyu muyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda asanga hari uburyo umunyamakuru watatiraga amahame agenga umwuga yahanwaga bitabaye ngombwa ko ajyanwa muri gereza
yaza mu Rwanda leta yemeye yuko byakumva n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura kandi bamaze kumva ibirego birenga 50 bijyanye no gusebanya kandi byinshi byose byagiye bishyipuka neza kubera ko hari ubuyo butandukanye hari umunyamakuru kugawa gukosora inkuru hari gusaba imbabazi hari kunyomoza yanabikomeza akaba ahagarishije by'agateganyo mu mwuga byarabaye bigenda bicemuka ariko akenshi hari naho munaza n'ikirego kandi mu by'ukuri washaka ibimenyetso ugasanga inkuru bamwanditse ariyo kandi iri mu nyungu rusange cyangwa kugira ngo bibanze bujye mu rukiko bazaje gusanga nyuma y'umwaka urubanza rurangiye basanga umunyamakuru atarakosheje kandi afunze bituma abandi banyamakuru bagira ikibazo bikabateraho ubwoba bikongera n'ikibazo cya censorship dusanze dufite
abanyamakuru bo mu Rwanda bemeza ko barimo kwisuganya bashakisha ibitekerezo bazatanga kuri iyi ngingo abageze komisiyo ndetse n'abayobozi barimo gusesengura izi ngingo basa n'abayanzuyeho ko umunyamakuru uzajya ahanwa n'ibyaha cyo gusebanya azajya ahanishwa igihano cy'igifungo ndetse no gucibwa ihazabu uyu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera Evode Uwizeyimana
ese umuntu agusebeje cyangwa akakwandagaza ukajya kumurega muri sivile atuma avoka wowe ntunaje nuvuga ngo wewe responsabilite yawe ntabwo ukiri personnel wenda yabaye ikinyamakuru ukorera kuko ni ikinyamakuru kijya kurega ugatuma avoka ese yakamutabiri ya responsabilite iri personnel kwa kubaza ibyo ukora ese biba bigihari ese noneho ngiye kukurega ndagutsinze kunzi kukenya urabiki yaba se no kuribwa n'imbwa itagira nyirayo ikirukira mu gihe uruhuka cyo kwa muganga
iyi ngingo yagiyeho impaka ivuga ko umuntu wese yitwaje ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo yemererwa na leta kubw'inabi kandi mu ruhame witirira undi umuntu gikorwa cyangwa imyitwarire bishobora kumutesha icyubahiro cyangwa agaciro cyangwa gishobora kumusuzuguza abakoze icyaha cyo gusebanya iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 3 million ariko atarenze 5 million nubwo ingingo yasojwe abadepite ndetse na ministre bayemeranijweho abanyamakuru bavuga ko bagifite icyizere ko mu gihe itegeko rigisuzumirwa muri komisiyo bazagira umwanya wo gutanga ibyifuzo byabo ndetse bakaba bagifite amahirwe ko no mu nteko rusange yabo y'umutwe w'abadepite na sena ndetse no ku rwego rwa president Repubulika iyi ngingo ishobora kumvikana abanyamakuru ntibafungirwe icyaha cyo gusebanya ahubwo bagahabwa ibindi bihano byo mu rwego mboneza mu bantu Asumta Kaboye Ijwi rya Amerika i Kigali ubu ni bamwe nyatugiye gusozera ibiganiro n'amakuru twateguye kuri no saha ariko reka tubibutse incamake makuru twabwiye inkuru yo muri Shinwa mu Bushinwa murantunga ikinyamakuru cy'igihugu cy'Ubushinwa gitangaza ko umusirikare w'ipete rya generale yari ariko aragirwa ko amatohoza ku byaha bya ruswa yiyahuye icyo kinyamakuru Xinhua gitangaza ko Zhang Yang yiyahuye yihaye umugozi ku munsi wa 4 aho yari ari muhiriwe amatohoza iyo yuko yari afise yuko yari yagize ruswa yatanguye kuva mu kwezi k'8
umushumba wa Kiliziya Katolika y'isi yose Papa Francisco ari mu ruzinduko muri Myanmar mu ijambo yavuze uyu munsi ntabwo yigeze avuga ikibazo cy'abarohingya Kiliziya Katolika yo muri Myanmar yamugiriye inama yo kubyirinda kubivuga ngo kuko abarohingya badafatwa nk'ubwoko bwihariye
aho ni nawe duhereje ibiganiro n'amakuru tubateguriye kuri uno mugoroba muri studio 10 Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi ku buhanga bw'ibyuma, engineer na Innocent bafatanije. Turabashimiye mwese, murakarama, mukomeze mugubwe neza na radio Ijwi rya Amerika.